mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ya Amerika isamira ni Washington DC mu kirundi ni kinyarwanda muri studio ya 18 muri kumwe na Jewidia nani na hazwi kaze nchuti bakunze mu biganiro hejo ya Amerika ribafitiye muri kano kanya
Maringaho abacabara dukubitanga abacabagenda utwimbihi na ginyuma ngo baduhambe ninyandinye yafashe aratwimbira kinogo
Aka ni kamwe mutwana tubiri two muri commune Mpanda y'intara ya Bubanza mu gihugu cy'u Burundi kavuga ingene barusimvye nyuma yaho bahatswe guhambwa babona bagirizwa kwiba ibigori iyo nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato mugume ku maradio yanyu Ariko mu nkundire mbanze ndabacire ku masonga ndababwira muri make kumushikiranganje mukuru wa Ethiopia yatangaje kuri no wa mbere ko abanyarura 528 bari bafunzwe bagirizwa kugumuka biyamiriza leta bashobora kwezwa hama bakari kugwa kuri no wa gatatu umushikiriza manza mukuru wa Ethiopia yavuze ariko ko iyo ngingo itega abamaze gucigwa imanza Banshi muri abanyururu bahagaritswe bagirizwa iterabwoba mu myerekano y'iyamiriza leta yatanguriye mu ntara ya Oromia mu mpera za 2015 mu nyuma ikwiragira no mu bindi bice by'igihugu mu ndwi iheze umushikiranganji wa mbere yatangaje ko leta ishobora kurekura gitigirikana kaca abanyururu ariko raporo zerekanye ko abapfunga ibi bya politike basubijweyo amashirahamwe aharanira agateka kazi na muntu akavuga ko abapfunga ibi bya politike baharu kwa mu 2004 bakiri mu mabuhero muri Ethiopia Abimukira bashika kuri batandatu baratowe ibiziga ku nkengera z'amazinga ya Canary muri Espagne ivyo byatangajwe n'igipolisi cha Espagne kuri no wa mbere ibiziga bitanu byatowe muri bwo bwato ku musenyi wahitwa Costa ikibanza gihurumbirwa n'abamukera rugendo hundi umwe yatowe n'igipolisi gicungera inkengera z'amazi yaciye afa mu nyuma abimukira 18 bivugwa ko bari muri ubwo bwato nyine barashoboye gushika ku musenyi ari bazima mu nyuma batorwa n'igipolisi ishamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi n'abimukira OIM ryasohoye icegeranyo kivuga ko impunzi n'abimukira bashika ku 176 bapfuye mu isi 10 ya mbere yatanguriye uyu mwaka bariko bajabuka ibahari Mediterane bava muri Libya bagana mu Butaliyani OIM ivuga kandi ko benshi mu bakorewe mu barokowe muri Antunga bava muri Gambia, Senegal, Sudan, Mali na Nigeria abandi bava muri Bangladesh na Pakistan. Ugutana mu mitwe gukomeye hagati y'abasirikare ba leta ya Libya hamwe n'abayirwanya ku kibuga c'indege mpuzamakungu kwahitanye abantu 20 abandi barenga 60 barakomereka hari ejo ikibuga c'indege c'Imitiga Tripoli cari cugawe ku munsi wa mbere gushika ubu ntibiramenyekana igihe kizosubira kugururirwa leta ya Libya yemewe n'amakungu ivuga ko muri ico kibuga c'indege cari gifungiwemo abantu barenga ku 2500 bagirizwa ivyaha bitandukanye leta igasigura ko ico gitero cari kigamije kubohoza abakora iterabwoba b'imihari ya leta ya Islam na Al-Qaeda hamwe nabo mu yindi mihari bari bahapfungiwe nta muhari numwe uremanga ko ari we wagavye ico gitero kandi n'igitigiri c'abakomeretse canke bahapfiriye ntikiramenyekana neza ico bikoze Libya twokwibutsa ko ari igihugu cinjiye mu ruhagara rwa politike n'ibihe by'ubutunzi bigoye kuvaho Muammar Gaddafi yiciwe mu mwaka wa 2011. Radio ya Amerika murayumva kuri FM 94 n'ibitutenda na FM 95 ibice biri mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu Rwanda naho tukumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu ahandi mushobora kumva ibiganiro byacu muca kuri kwa internet yacu yo w'istatu akaburungu radio yacu vwa.com no kuri kwa Facebook adresse yacu ni vwa radio yacu ikiganiro ni wanyu mu ntara
wanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ndawa hikazi nchuti bakunzi tuanze tunyarukire muri komune ya Mpanda mu ntara ya Bubanza mu gihugu cy'u Burundi havugwa twana tubiri duto twari twimbiwe ibinogongo duhambwe mwo babona tubona imana irakinga ku munsi wa Mungu abo bana bari bagirijwe kwiba ibigori ibindi kuri no nkuru numenyesha makuru wacu Fidelite Ishatse
Turi kumwe na Patiri Arcade Nitunga ajeje gutumwa bugwaruka muri diocese ya Bujumbura Patiri Arcade turabakiri
Murakoze cyane ndaramukije bose bariko baratwumviriza
Twakire kandi LH Aruna Hunduwiga
Muradutunga twari tubabwiye inkuru rero y'abana babiri bahambwe babona imana irakinga ntaco babakwera abatabaye abana babiri nabo mu ntara ya Bubanza commune n'impanda mu gihugu cy'u Burundi icabo bana bahowe ngo kuba bari bashatse kwiba ibigori mu mirima menyesha makuru wacu Fidelite Ishatse niwe yaduteguriye ino nkuru
Ari
zanye
abahanze maguru mu cyene. Abasanga bari bacimba. Oya. Aya cyo yarabajyanye cyakurira kugera. Urumva yabafuriye iruhande. Aba n'abanyagihugu bagashimbiri aho byari biherereye mu kigo curugo rw'abahambye umwe muri bo yitwaje Jide Bigirimana turi kumwe
nari ngaho abaca baradukubita ngaho baca bagenda utwimbira ikinogo inyuma ngo baduhambe nyandwi nyine yafashe aratwimbira ikinogo nyandwi nyine niwe yacancindagira nanjye nacyo numva mu maguru hacindagira yari yambashatse aradukubita ku maguru
yakuboshe n'iki
Namwe n'umusegete.
Abo bana bari munsi y'imyaka 10. Umwe yarafuriwe gushika mu ikiriza, uwundi nawe gushika mu izosi. Abanyagihugu ba mucungaro yaho hahambye. Abo bana batumesheje ko abo bana batabawe n'umuntu ariko yarengana munsi y'urugo yaho bari bahambye, hanyuma yumva amaborogo n'uko gucaza kubakuraho. Abanyagihugu nyene babandanya bavuga yuko Uyu yatabaye asanzwe warongoye umuryango utabara imbabare kwa Rouge muri ako gacimbiri. Ubusumo bw'ibigori mu mirima nibwo bwakweze ibyo bihano. Mwari mwize ibigori?
Eh.
Nibyo binga.
Byari bike navyo twaharuye.
Yashika cu?
Ni goti yuwo undi mwana yavuze tubishire. Twaciye tugenda kubishora.
Mwari shoya nga?
Amajana atanu nari shonje twaciye tugenda kujya mu restaurant
ntitwashoboye kuronka ababyeyi babo bana kugira bagire icyo bayivuze ko uyu yagirizwa guhamba abo bana wowe yitwa Nyandwi Elias kiretse ko ari nyene kwibwa asanzwe afise amabanga ajejwe muri ako gacimbiri aho twaganiriye babazwa nuko ari we yubahutse guhamba abo bana babona
ahari amakati ntibahaza birababaje kubona umwana hanyuye ikigori ari wabaza gufata ngo bahambe umvize mbonye kwezi tumariye iki kigori bamuhambe mugabo ucesha amaraso ntacho bamuvugisha
none uyu muntu nyanzwi ajejwe iki
ngo numukuru w'imbonera kure
uvuga ngo canke n'ivyuzi
nibyo nzi nyani ni umukuru w'imbonera kure we yari kuza kubangurukanya ari gutunganyiza abantu mu mutekano atenze gukora ico canke iki
nari gutuma rihisha ako agirinda gukora amaraso nka erega no gupfa nkuko guhamba batabana ati imba Imba mwigere agashira abana bakagerwa ngaha ntumutse yuko numuntu mukurema ahema munda ariyo nayo nyanigira abana bakanirwa bagasubira numubabaro numubabara hakugira 10 dufise wababyeyi twe tuko turavyara mbeba bo ko babafite nitwabafatira amakosa twoca tubagira nkuko
twamurondeye uyu Nyandwi Elias ariko nshashuye kumuronka hari inkuzi ivuga ko yaciye ahunga kugira ngo ntafatwe abajeje umutekano kukabanka ko mu ijoro ryakeje umutekano nk'uko abanyagihugu bayibonye abiswiganiye baraje kumurondera iwe baramubura hagataho urongoye agashimbira Nyamabere yashikirije ko umwe mu babyeyi babo bana ariko arondegwa kumva z'amatohoza kuko ariwe yoba yaratanze uruhusha gukubahamba uwo mukuru w'agacimbiri ashikiriza ko uyo mukuru w'imbonera kuri yabahanze akwiye kubogozwa mu mabanga. Savye Imana Telesphore.
Twebwe kwibaragara yakoze vraiment hame twamubona nk'abajejwe ntaro twomuhana bimwe bivuye ku mutima. Naho yoboneka atosubira kuja mwa mabanga kubera uko ibyakora atari byiza bidahimbara abanyagihugu. Niyo bari katokisha ugwego kandi atokisha na leta. Ku bwanje nibaza ko hoje umuntu adatwaza igikenye kandi adatwaza umukazi.
Abana bahambye bagize kabiri inyuma y'abandi bana babiri bo mu ntera Gitega umwaka uheze baciye ibikonjo bahogwa kwiba mu mirima. Abahamya rata akazi na muntu bariyamiriza be n'ivyo bihano bitindenza rugero kwisine ntahe numesha makuru mukukuru kyamenyekanye cyane wiganyiro by'abana ubunakaba afasha kugita ico bana mu barabara twamwa kuri ku telefone.
Abavyeyi ni mbona bicane kubera yuko abo bana baba bize ivyo bigori niba bakwiye guhabwa igihano nk'ico. Umwana si umwe, umwana ni uw'igihugu. Cogira kitagirizwa rero yuko abana agateka kabo kagahohoterwa. Ngasaba cane yuko ababijejwe bose bokora kugira ngo agateka k'umwana kubahiriza. Twese abavyeyi twese tugere hasi twange yuko ivyo bintu bibandanye.
Muri komine Mpanda mu ntara ya Bubanza tugeretse ishatse ijwi rya Amerika.
Kuri telefone kandi dufite Eugenie. Eugenie uraho neza?
Ndakumva.
Nuko hari ikibazo ufitiye umunyamategeko.
Ndashaka.
Yego.
Agasamondo ngisereje ko ndumirongo
ibiri. Hano turi kuri radio ijwi rya Amerika. Turi gukora ibiganiro ntabwo dushobora gutanga amafaranga ntabwo aricyo dushinzwe. Ku ijwi rya Amerika.
Icyo nsaba ni uko byibuze mwavuganira abagabo kuko abagabo nimutabavuganira bamwe muzajya mubasanga mu buriri barahezemo bazira imihini y'abagore.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye tuziheze uraritwe buri munsi saa kumi.
Umwanya w'ikiganiro c'abanyedini uno munsi rero turagaruka ku ruhara rw'abanyedini mu kurwanya ikiza ca ruhonyanganda sida runanirwa amashirahamwe yitaho kurwanya sida mu Burundi. Aho ni mu gihe rubona ko bigoye ko leta ishika kwihangiro yihaye ry'uko iyo ngwara itazoba iratuzwa muri 2030. Ni mu gihe amadini n'amasengero adahuriza ku buryo bwo kwikingira hamwe n'ayo mashirahamwe kandi ariyo yegereye igitigiri kinini c'urwaruka. Umenyesha makuru wacu Bujumbura Diane Ndonse ni waremesheje ikiganiro cuno munsi.
Turi kumwe na Patiri Arcade Nitunga ajeje gutumwa bugwaruka muri diyosezi ya Bujumbura. Patiri Arcade turabakiri.
Murakoze cyane ndaramukije bose bariko baratwumviriza.
Twakire kandi LH Aruna Nkunduwiga umwe mu ndongozi z'abayisilamu mu Burundi namwe bwe turabakiriye.
Murakoze ku butumire na mutsaba turi kumwe na mutsaba n'abatwumviriza.
Twakire kandi turamutse na Eric Sengiyumva ajeje kumenyesha ibikorwa mu runani rw'amashyirahamwe agwanyikiza ca sida ABS mu Burundi.
Ndabaramukije nange ndamutsa aba kwa twumviriza none ndabifuriza umwaka mwiza uzira umugera wa sida.
Ego twibutse abatwumviriza ko mwumviriza ijwi rya Amerika aho tuza kuvuga ku ruhara rw'abarongo ya masengero n'amadini mu kugwanya ikiza cha sida mu gwaruka. Reka dutangure duhe ijambo Patiri Arcade Nitunga mwigisha gute gwaruka kugwanya ico kiza cha sida kugira ngo bashobore kucirinda.
Murakoze cyane. Twese turabizi ko umugera wa sida ari kimwe mu ihanze urwaruka eka mbere n'abakuze. Uyu munsi urwaruka rero turarutumirira kwirinda uyo mugera nk'uko birinda izindi ndwara zose, kuko umugera wa sida ni imwe mu ndwara zibangamiye abantu. Muri Kiliziya Gatolika rero hariho igisata kijejwe iby'amagara y'abantu gisanzwe kiri mu rwego rwa Caritas cyane cyane. Turafise amavuriro, turafise amasantre de sante, turafise mbere n'ibitaro. Ariko kandi hariho imigwi urwaruka ruhuriramwo rugaheza rukigishwa ibijanye no kubungabunga amagara yabo. Nubwo nta programa ijejwe sida gusa ihari, tubishyira muri rusange mu nyigisho zijejwe kubungabunga amagara y'abantu.
Ego muri kino gihe urwaruka rurahurumbira cyane amasengero n'amadini, inyigisho nkizo oye mwebwe namwega erajana murabona ko ari uruhara rwanyu runini kugira ngo mushobore gushigikira amashyirahamwe asanzwe akora mu kwigisha urwo rwaruka kwirinda icyo kiza.
Urakoze. Nk'uko Patrick agiye kubivuga, umuntu yamenya yuko igihugu kugira ngo kibeho gifise abagikorera, muri abo bagikorera rero urwaruka rukwiye kwitabwaho uko nigoro rwifise ingufu menshi bakunda kuvana mu Burundi bw'ejo ariko njye nivuga nti mu Burundi bw'ubu kuko tuvuze ngo ejo umengo nta tatse kugira dushika none buri munsi uko tubakoresha ku bimunsi nko kubitwega mu 2002 haciye imyaka hafi 200 renga uwo mugira maze kumenyekana twarabonye ko naho twari ko turigisha mugabo mu batuyoboka barimo nabo bagwara nkabo bandi bose bivanye n'inyifato zidatomoye ariho rero iruhande ibyo ari bijanye no kuvuga amagara abantu uko patije kubivuga twashyizeho gisata cisangije ikivuga ibijyanye na sida barashyiraho n'utuntu tudutabo tuza kwigisha baraca mu gihugu hose hagati baratanga izo nyigisho hanyuma tuca dusaba ko abantu baronse inyigisho baheze bakanibaza barigisha abandi
ego ntabaciriyemo hari uburyo bwishi bwo kwigisha kwirinda umugera wa sida kwikingira umugera wa sida muri ubwo buryo n'ubuhe mukunze gukoresha cyane mushira imbere
ica mbere dushira imbere no gukinga ko umugera wa handugwa uburyo bwo kwikingira rero ni kwitwara neza nico ca mbere kukitwara neza naho ni kubaha umubiri w'umuntu ku mubiri w'umuntu n'ingoro y'Imana kandi n'umubiri wose umubiri nawo gizwe n'umutima ukagirwa n'iki kibiribiri tubona inyuma ibyo navyo turashimikira cyane kumubwirizwa y'Imana ica dutegereza n'ica tubuza tugashimikira kandi ku ngero nziza indero runtu ya ndero y'ikirundi turazi ko mu kirundi abavyeyi bama babuza abana guhumba imibonano mpuzabitsina ibyo nagiye bw'Imana riratubuza gusambana cyambere twe dushimikira cyane ku nyifato ibereye hanyuma niko mava mugira muti nyifato ego mugabo umuntu agumara umuntu asanzwe afise umubiri ugora cyo turakize mugabo ijambo ry'Imana agira yatubwira ngo umubiri wanyu si ubaganza kanzwa na mutima aba muri mwebwe
reka duje abo ehisenge yumva nawe asanzwe ari mu rugoro nani ruhikemo amashirahamwe agwanya icyo kiza cha sida ubwo buryo abarongo amasengero n'amadini bigisha mwumva bubereye mwumva bukomeye kugira ngo bushobore gufasha kwagwaruka gukingira icyo kiza
cyo nagiye mbaze mvuga bwa mbere no kwaza gushima ubutumire kubona duhuye n'aba bantu kwa twebwe aba bantu bagejwe iby'amadini kenshi ni gake duhura ariko bafise uruhara rangere mu kugwanya icyo kiza ruhanyaganda sida hari intumbero twihaye yuko mu 2030 uwo mugera wa sida dufatanyije nabo n'isida n'andi mashyirahamwe ku isi yose utazukivugwa ku isi ariko igihe aba bantu bashengero igihe aba bahere haje igihe bapati igihe abapasiteri batazobihagurukira kuko ni abantu basaba abantu benshi niba bafise inyigisho nyinshi pati yavuze ati nibyo ubusambanyi n'icaha narigo amashyirahamwe ndi mutwe tubazi kubusambanya n'icaha twe duhamiriza abantu kwirinda kugerageza kwihangana ubwa mbere ariko twebwe twavuga duti aho vyanze kubihangana abantu iyo twebwe vyanze kubihangana hari uburyo bwinshi butandukanye bwo kwirinda uwo mugera wa sida uburyo bwo kenshi na kenshi banashima kubera ukwemera kwa bamwe bamwe hari abatavyemera ubu twe turahamiriza abantu bati vyanze kumwihangana akoresha agafuko hariho n'ibindi byo byo bigezweho muri iyi minsi vyeze by'abagabo bahuza ibitsina n'abandi bagabo abona bo nyene hari ibivuga tukoresha akugafuka umugabo mukoreshe n'ibyo bita amajere hama ikindi nacyo kihari cyadutse muri iyi minsi kidahuye n'ubusambanyi cyadutse mu gwaruka nibaza ko haje ari ngaha pati ari ngaha ndaza abapasiteri bari kubatwumviriza hari baragyadutse ry'abantu bitera ishinge mukoresha droge izo shinge nazo barazihana ahantu aho naho bihuriye n'ubusambanyi aho naho bihuriye n'iki bijanye na ya nyifato pati yavuze mbi abantu babayemo abona abo twemera abo nyetu abakingira
ariko ntabakiriyemo hari ahanini muri abo bantu muri iyo migwi yose abantu bashobora kwanduramo uwo mugera wa sida ahanini bandura ku rugezo rumwe kume ngo ahanini
abahanini n'ibitsina niho hari oya urugero no ushobora kukubwira ngo nibikurikirana muri umwanya mu Burundi tufise imwe n'ibice bine ku ijana twasubiye inyuma gose twashaka kwikomera amashyi ni ntambwe idasanzwe ni mu gifaransa abantu cyaragabanutse hama ikindi kintu kihari nuko nawo cyagabanutse dufise imigwi iduza ibyo bitigiri no kuvuga niba babandi bita ngo abafasore badandaza umubiri abo bazi imbere abakurikira nabo bahuza ibitsina arabagabo ku bandi bagabo hama abakurikira bagira gatatu ari nacyo gitigire muri umwanya ikiwagero wa kuba gishasha twasanze biteye ubwoba nabo bahanahana ishinge mu kunywa ibiyayura mutwe twasanze bari ku bice 10 n'akaburungu kabiri ku ijana ni ukuvuga ku bantu ijana na babiri bakoresha ibyo biyayura mutwe 10 baragwaye
ahanini ni bari mu gwaruka cyangwa mu
bakuru ibice 90% ku ijana gwaruka
Ego mwebwe rajaruna mbega mwebwe murigisha uburyo bwo kwigisha avuze ko harimo kwigisha n'abantu gukoresha gafuko mwebwe ibyo muravyigisha kumusanzwe no mitini ijyanyu hari kuri abagabo barongora abagore benshi
benshi gushaka kuri bane gusa batarenga benshi gushaka kuri bane batarenga icyo nyinshi tutashaka kugeruka ko nashaka mvuga yuko ibijyanye no kwigisha nkuko patera bivuze nayo nabyo nabihereye ko no kwigisha abantu guhindura inyifato kuko hariho ikintu kiriho cyatitoka cazanye ibyo byose ni indere yo kuzigwa
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye twijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara.
Garuke kuri mwebwe Eric Sengiyumva mbega mu rugo runani rwa mashira hamwe baraja kwigisha ku mashure arimo abo madini arimo abapatiri baba yarongoye murorohegwe mugiye kwigisha benizo nyigisha canke barabaho umurongo muteza gukurikiza udahuye n'ivyo mushobora kuba mwarimwifuza
turashobora kuba dusa programme yo kwigisha ibintu mugabo bomo nkuko Elhaja bivuze agomba bagaruke ahubwo bashira ubuntu imbere mugabo twebwe natwe mu mashira hamwe tubona yuko ari abantu ubuntu byase abo twebwe nibo abo rezo abantu ubizibuntu byanse
abo ubuntu bitakundiye
abo badashobye kwihangana utaronse yandere yo kuziko utigishijwe twebwe no dusanga hera mu gifuri yo bari tukabagata tubwira ngo abantu ngo twebwe buryo abapate batubwira na bashehe ngo nazo twemera ngo cyo twashobora gufasha twemere twereze ubwo bufuko ngo twebwe bapfa twihaye intumbero ya yuko mu 2030 akwisi nzima atamune bakibabazwa n'umugera wa sida
kuvuga ngo iyo byanse canke bitanze kureki dusipoza ko byanka kureki twibaza ko byanka nta uta akatarapfa mugabe umuntu niwe yitorera uburyo akoresha sitwe tumutorera uburyo akoresha kugira ngo yikingire uyo mugera hanyuma umwana nukumenyesha ingene mubiri we umeze ingene ukora kuva akiri moto inyigisho zijanye no kwimenya mu bijanye n'ubuzima bw'igitsina turagitanga kuva muri periode adolescence kuba kiri bato kugira ngo umuntu amenye umubiri wiwe ko hari igihe azokwifuza kurangura amabanga yabotse azokwigwiza kugira iyo bibona abantu muza bitsina mugabo ko atabirekuriwe amaze kumenya ko atabirekuriwe rero aragira ice yirinda abikoze nakamenye ko hari ingaruka mbi zishobora kumushikira ashobora kugwamo none byashitse bikamunanira niwe umureka wakoresha ugafuko bintu byo twigisha tugira tuti irinda icyaha ibyakunanira urazi uburyo bwo kwikingira twende ntitubushira ngaho ngo ngubwo o niwashaka kuraja gutora nkuko ababigira akabatwara mu mahoteli bakabatwara mu mainternet bakabatwara mu madushe ushaka wamaze kugashiraho nuvuga ko wamurekuriye kubikora
leta ifite ihangiro ry'uko mu 2030 ikiza cya sida kitsoba kitakivugwa mu gihugu uruharagwanya ingufu zanyu mumva muri ko muraterera kugira ngo icyo kintu kitsoba kikivugwa n'izihe hari ingufu zidasaruye ko murashiramo
mbere yo kuvuga izo ngufu nashaka mengaruke gato no kubyo mugenzi aje kuvuga nuko umaze kuvuga ngo ubuntu bwakonaniye iyo jambo vyo ngo harabo binanira ko bagumye ubuntu bwabo nubwo ko uko byamunaniye kwagumye ubuntu niko biza kunya kwagumye ubuntu n'umukoresha kagavuko ariko aravuga ndazi ko bihora bivuga ko hashika ahantu ariko arakavuga ngo nta kuri rimbomo mu yisashe ibintu mwene ibyo mwaramu byumva bishobora no gushika ariko arabangwa amabanga akagakura kuko afise bwa ntatagwa afise ashaka gukora ikibi byose bigashoboka nico bituma tuvuga tuti duhimirize guhinda imitima y'abantu nico gikomeye gusuma nka kugira ngo bavuze avuze ko aje kuyigisha iby'ubufuko mu misigiti yacu ntitumwemereye no mashuri turongoye nico kwimemera kuko ni nk'uko umwenge uri kubabwira yuko uwo muryango wuguruye uwo muryango we dushaka kuwugara kugira ngo tugaruke kurya nyifato nziza ya kiramiriyo ngabarundi ari izotuma n'umuti w'abo bantu bashobora kuba handi mu zindi nzira nyinshi zitandukanye atari mpuzabitsina ushobora kuzoboneka mubwa mu gihe turiho turavuga ngo turafite izindi nzira ducamo nubwo bufuko bariko barakoresha nk'ibazi ibyo bukozwemo hari nabo buhora buheramo baganga keza kubuza kwabaga ni byinshi umuntu ubaga ingaruka minyinshi cyane twifuze ko abantu bamaze gukora
ariko ishyira hamwe OMS iremeza yuko ubwo bufuko bukoze neza atakibazo bufise
ngira nta makenga iremeza byemeza bya n'urudandazwa nago nyene kuko ni kugira ngo abahinga bariko barabukora bagume bafise isoko kuko nti buragurishwa naho twebwe bariko bagubuntu kugira ngo buje mu ndege baraburira itike buriko baragiye buje nubwo ko bahinga babigiyemo bafise icyo bariko barungukamo nabo nyene mugatubwira tuti twebwe mu bijyanye n'ukwemera
mwebwe muriko muravuga gucyo ntimumva yuko bashobora kuba muri ko muratera makenga mubo amashiramwe yigisha kugira ngo bashobore gukoresha ko
gakora. Oya, abo bantu amashiramwe yigisha dushaka ko ibyo bari kwarabigisha mugabo ihura n'inyigisho zijyanye no kwemera kugira ngo bareke kuzimira. Kuko uvuze ngo uri ko yatemeranaga agafuko kugira ngo muza guhura unanare sinone ikirundi ari cyiza urumva yuko iyo nyifata atariyo kandi ejo hijya yejo bimuzana ingaruka mbi. Kuko tubizi n'umuko nta byigwa bihari biraboneka bwe yuko akugafuko gakinirijana kwijana mugiye kandi akinirijana kwijana tubigisha ubinya bugira ngo bikinirijana kwijana nibaze ko bizaba biza mu gihe nzira wayiciyemo nubwo rico twa tafasha leta twebwe n'igiki nkuko igihe twatangurizo nyigisho nko nabivuze nibyo twabitangiye dutya mu 2002 tumaze kubona ko ari kiza umuntu yishyiramo kiza ibitigirira amaze kugabanuka cyane gose bivanye n'izo nyigisho n'inyifata abantu bagiye guhindura
ati namwe bye mwumva ingufu zanyu ziri aho nyene nkuko irahasha ritabivuga
kubwe uyu mushinga ntahe umubyeyi ariko aravuga aragira ati haraho tubagora bagira bati ntituborohereza ko bashika ku ihangiro ryabo ahubwo ngira ngo nuko nkuko abivuze ati ntidukunda kwicarana kenshi ngo tuvugane byari gushoboka ko ihangiro turishika ko kuko twese icyifuzo ni kimwe nuko uwo mugera wotuzwa kandi ata abantu bose birakwandura cyangwa ngo banduze abandi mu buryo bwo kuwirinda rero nibwo nongira nti tutahurizako twebwe rero dushira imbere cyane cyane nkuko yabivuze gufasha abantu guhindura inyifato yavuze abantu bitera ishinge bakanywa urumogi niko urumogi bagwitera kubera iki ugwa amafaranga kandi rurazivye kubera iki baje muri ibyo bintu byo kwitera ishinge kunywa urwo rumogi ubwo nitworondeye igito abantu baje kunywa urumogi hanyuma kubera iki abana baje mu busambanyi mwavuze ko mu byigisha mu mashuri kandi ni byiza nubwo ufuko buratangwa n'iyo turiko turaraba abakobwa batwari inda bari mu mashuri nikuva ko batabara byiza nubwo ko ubwo bufuko batabashobora kuburonga bakabutora bagabukoresha kubera iki rero bari kubutora kandi bazaho buri kandi babyigishwe kuki batabutora
ariko hari aho batazirega no kubukoresha babucurika cyanke hari abanyeshuri amwavuze ko babumesura bakanikira cyane bagatizanya izo zose ni nyigisho ngira ngo namwe bwe mukwiye gushiramo ingufu
aho rero hari ikibazo kuko arakareka kugakoresha kandi akabona kubera ko mu mutwe iwe ashaka gukora ibyo bintu banze tumufashe kugira ngo yumve ko uwo iyo nyifato itabereye niyumva ko iyo nyifato itabereye nta n'icyumviro cyo kuja kurondera ako kantu azogira azoshyira mu mutwe azobana n'umwigeme bagendane basangire ubuzima kandi ntihagire ibyo bintu bajamo nanga karonko mu basukuti cyanke abagide nanga karonko mu basaveri turaja mu makambi tukamarayo iminsi tukavana tugataha kandi abahungu n'abakobwa baba hamwe basangiye ubuzima ukabona ko babana hagishikina gisaza nukubereye nuko yumva ko yigishijwe ubuntu nuko kwifata nuko kwihangana kwihangana birashoboka kandi birakora
turangize ikiganiro Eric Senge yumva mwebwe mwavuze ko mushima intambwe mugeze ko umugera wa sida uri kuragabanuka hano mu Burundi izi nguvu abarongoye amadini n'amasengero bavuga mwumva zihagije kugira ngo ihangiro leta ifise mu 2030 cyo kiza cyase dakizo bicarangiye
mugashi ubwa mbere yuko mbona barateye ni intambwe cyaraho ho party ubwira kubwire ngo mayagi nicyo kibazo byabitorushe cyangwa umushehehe mugende ngo muvugane ibyo bintu ariko ubu tucana mu manama nibyo tubaharira hariho dahuriza ko ariko urumva rero nkuba bivuze pati bafise abasaveri bafise abaskuti bafise imigwi myinshi era hadi ndaje kwa gatanu ashobora guhura n'abantu barenga 2000 ndagenda imisi yose mu misa je ansengera imisa ya mbere ya kabiri ya gatatu gusha ku ya kane ziba zuzuye ariko je na musi numwe ndumva mu isengero icyo kintu kibese kadra bivugira ariko niba bafate bajya abantu babasegurire bavyumve hama twebwe natwe nibukebuke atutote baduhuze
ibyo birakogwa abantu nganaho bigenda niko nagiye gukinga nico kintu kizi imbere kugira ngo bareke kwandura mugabo n'urya muntu tuzi ko naho bashitse ku musego atarashikayo arashobora kuko Imana niyo ibikora byose arashobora kuba gifite akamaro ku isi no kuvuga ko atakwiye kuca yiyahura kuko kuyahura hano n'ikindi cyagikomeye gusuma n'ibintu
ego erajaruna umwe mu ndongozi z'abayisilamu mu Burundi turabakengurukiye ko mwitavye ikiganiro
mwakoze kudutumira dusaba imbabazi ku byo twatavuze bamwishaka ko bizabaguye nabi.
Ego Patiri Arcade Nitunga mujeje gutumwa bw'ugwaruka mu diocese ya Bujumbura namwe bwe turabakenguruki.
Murakoze cyane kuri kano kanya mwaduhaye kandi mu kwiza ibiganiro nk'ibi tukaje turavuga duhanahana byo dufasha gusumba.
Ego dushimire na Eric Sengiyumva ajeje kumenyesha ibikorwa mu runani rw'amashyirahamwe agwanya ikiza cha sida.
Naje nonge kubashimira kugana ni muzozo magwizi ganiro nk'ibi turabyo byahangiye twoshika ko hama sabana je imbabazi ku bantu bemera ku baridemera bavuga babaga bateri cyo mu katolika none we yagiye yataye murongo ejo sinzamenja gusangira ngo banyuka bise.
Ego reka twibutse abari ko baratwumviza ko bari baduteza amatwi kwijwi rya America Diane Ndonse na inde mechi kino kiganiro ndabashimiye.
Harakoze mugenzi wacu Diane Ndonse namwe bwe mwari ko muradukurikira nshuti bakunzi tuzosubira ejo nkaho twatanguriye. Ari Diane nahazwe no sankimenya ari muhinga bw'ivyuma.